cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Il a dit au Rijoui d'América. Il a dit au Rijoui d'América, Samina Nira, Washington, de Simukino, de Mukin Rwanda, Mirveneza, Chutimese, de Telamanie, Murikumana, Frédéric, Mondikije, Murundi, Mutkumira, Kumilongo, Migufi, Shortwave, Kometro, Chumichenda, Kometro, Mirongiviri, Naziviri, Murwanda, Turikuri FM, Ranakane, Nuichavitatu, Rijoui d'América, Ikaze Makuriacho, Yokuri Saha. Ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu gukomeza intambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ni kuba Amerika yafatiye ibihano Jenerali Byamungu Gerard, tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose, kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera.
Uyo ni umuvugizi w'umurwi M23 Willy Ngoma. Amwe mu mashyirahamwe yigenga asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere aragira icyo avuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakororewe mu Rusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Ubuswisse na Afurika y'Epfo. Aya makuru yose hamwe na yandi twateguye ni mu kanya, reka ariko rero dutangure ku nkuru ivuga ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere akagira icyo avuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakorokeye mu Rusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Yevgeni Prigozhin atwara umurwi abarwanyi bacangiriro ba Rusiya Wagner yari muri iyo ndege yahitanye ubuzima bw'abantu bose uko ari cumi bari muri yo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mu butumwa yacishije ejo kuwa kane kuri televiziyo y'Uburusiya, President Vladimir Putin yahojeje imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ndege yakorotse kuwa gatatu, avuga ko iryo sanganya ari akaga. Putin muri iryo jambo yagarutse kuri bimwe mu byaranze Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi b'abacangiro b'Abarusiya Wagner, agira ati: "Prigozhin ndamuzi kuva kera mu myaka ya 90. Yari umugabo atamenyerwa, yarakoze amakosa menshi mu buzima bwiwe, ariko yarashitse ku bintu byinshi byiza." President Vladimir Putin yongeye avuga ko muri kahise ka vuba Prigozhin yasa nk'uwirengagiza ishusho nyayo y'ibihanze igihugu ciwe. Indege yakorotse kuwa gatatu yarimo n'ibindi vyegera vya hafi vya Prigozhin yari umuyobozi wa Wagner. President Vladimir Putin mw'ijambo ryiwe akaba yateye amashurwe abari bayirimwo bose, avuga ko bagize uruhara runini mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, agira ati: "Twarasenyeye ku mugozi umwe, turavyibuka, turabizi, ntituzokwigera tuvyibagira." President w'Uburusiya yabandanije muri iryo jambo asigura ko amatohoza y'icatumye indege ikoroka azofata umwanya munini, ariko agira ko yizeza ko ari amatohoza azorangwa n'ukuri. Yongera ko ati: "Hari ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, hakaba n'ubutungane bw'Imana, ariko Uburusiya nabwo burafise ubutungane bwabwo." Indege yakorotse kuwa gatatu w'inondwi, umunsi amezi abiri yararumanye neza, Prigozhin atwaye abarwanyi bagerageje kwinjira i Moscow mu vyafashwe nk'imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin. Ico gihe Putin yise Prigozhin yahoze ari incuti yiwe magara umuhemu. Mu bandi bamaze kugira ico bavuga kuri iyo ndege yakorotse harimo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yavuze ko igihugu ciwe ataco ciyotsa kuri iryo sanganya. yagize ati nibaza ko atawuyobewe ukwiye kubibazwa itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikavuga ko naho Zelensky ataduduriye ko yavuga ko iyi dosiye yobazwa President Putin President wa Amerika Joe Biden nawe yavuze ko atakintu kibera mu Burusiya President wabwo atakiri inyuma Ubufaransa n'Ubudagi navyo biri mu makenga yicatumye iyo ndege ihenuka
Urakoze Diane muri Zimbabwe abanyagihugu bararindiranye igishika cinshi ivyavuye mu matora abajejwe umutekano biriwe bazibiye amabarabara haja hakorera umurwi w'igihugu jejwe amatora inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Diane Nazwe
Umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi za NUPF watsindiye intebe 38 mu nama nshingamateka urunani ruza imbere mu batavuga rumwe na leta narwo Citizen Coalition for Change ruronka intebe 32 umurwi utunganya amatora ya Zimbabwe nacuravuga ku biharuro vy'imfata kibanza kubahiganiye ikibanza c'umukuru w'igihugu amatora rusangi muri Zimbabwe yari guhera ku wa gatatu ariko haza kongerwa ko umunsi umwe wejo kwa kane bivuye kutunenge twayibonekejemwo muri two harimwo ugucerwa gushikana amakarata yo gutorera ko mu bice bigwiriyemwo ivyo hagati mu gihugu leta zunze ubumwe za Amerika yagirije Zimbabwe kubangamira nibigira nkana amatora rusangi ni mu gihe igipolisi ca Zimbabwe kivuga ko cataye muri yompi abajeje guhagarikira amatora 41 congera gifata ivyuma vyabo abo batawe muri yompi bagirizwa ko bakoresheje amamashini nyabwonko yabo na telefone zabo mu manyanga yo kwiba amajwi Amatora ya president muri Zimbabwe yarahanganywemo Emmerson Mnangagwa w'imyaka 18 akaba ari kwarondera manda ya kabiri hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 45 atavuga rumwe n'ubutegetsi
Ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha u Swiss na Afrika y'Epfo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi
ubwo bwoko bwihinduranyije buzwi nka BA.2/86 Ibyo bihugu bibiri bije byiyongera kuri Israeli Denmark leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nk'uko OMS bivuga Ubwoko bwa virusi ya corona itera COVID bwihinduranyije Omicron bugaragara mu buryo burenga 35 ugereranije na XBB.1/5 bwari bwiganje mu gice kinini cy'umwaka wa 2023. Ubwo bwoko bushya bwabonetse muri Denmark ku itariki 24 ukwezi kwa 7 nyuma y'uko umuntu wari wabwanduye washoboraga kuzazahazwa n'indwara yagaragaye. Kuva icyo gihe ubwo bwoko bwagiye buboneka mu bantu badafite ibimenyetso biciye mu buryo busanzwe bwo gupima ku bibuga by'indege no mu bipimo bifatwa mu matembabuzi mu bihugu bibarirwa ku ntoki abashakashatsi bagira muri 12 bo mu mpande z'isi bavuze ko mu gihe bifite akamaro kanini gucunga ubwo bwoko bwa virusi BA.2/86 bishoboka ko butakwirakwira bikabije ngo abantu barware bikomeye cyangwa bapfe bitewe n'ubwirinzi bw'umubiri bwubatswe n'inkingo ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya indwara mu bantu bigeze kwirwara hose ku isi. Impuguke zikomeje kuvuga ariko ko abantu badakwiye kwirara kandi ko gucunga iyo ndwara bigomba gukomeza nubwo bitakorwa ku rwego byariho igihe icyorezo cyari cyarafashe intera yo hejuru.
Urakoze Eugenie, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yafashe ingingo iziririza mu gihugu ciwe impuzu zibishweka zambawe yavuze ko zibangamira iterambere ry'amahinguriro impuzu kandi ko izo mpuzu zambawe n'abantu bo mu burengero bw'isi bitavye Imana inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi
kuko bimeze mu bihugu hafi ya byose bya Afrika Uganda yatumizaga imyenda myinshi ya caguwa abantu bamwe bahitamo kubera kwihendutse ariko bakora imyenda mu gihugu binubira ko imyenda ishaje yuzuye ku masoko bigatuma ubushobozi bw'inganda za Uganda bwo gukora imyenda bugabanuka. Museveni uyu munsi kwa gatanu yagize ati niyo abantu bapfuye. Iyo umuzungu apfuye bakusanya imyenda ye kandi bakayohereza muri Afurika. Byibura 70% by'imyenda ihabwa imiryango itanga ifashanyo mu Burayi na Amerika birangira igeze ku mugabane wa Afurika nk'uko umuryango ufasha wo mu Bwongereza Oxfam ubivuga. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntabwo byabashije guhita bimenya ikigereranyo cy'imyenda yatanzwe nk'imfashanyo yaturutse ku bantu bitabye Imana. Perezida Museveni ari mu mujyi wa Mbale ashyira ibuye rya mbere ahazubakwa inganda 9 hazwi nka Sino Uganda Mbale Industrial Park yaragize ati dufite abantu hano bakora imyenda mishya ariko ntibashobora kwinjira ku isoko. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba Uganda nayo irimo wemeranijwe mu mwaka wa 2016 guca caguwa bitarenze 2019. Kugeza ubu u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyabyubahirije.
Aya makuru yose yavugwa hirya no hino ku isi mpojeje kumviriza hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga kuri website ya Kaburungu, radio yacu vewakaburungu.com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turaja ku makuru yerekeye akarere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhare bagize mu gukomeza intambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru twateguriwe dushikirizwa muri aka kanya na Eugenie Mukanguzi.
Ibihano byafashwe uyu munsi bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, gushyigikira ukuryoza kw'abahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo no gufata abagore ku ngufu. Brian Nelson wungirije Minisitiri w'Imari wa Amerika hakaba ashinzwe itohoza ku mafaranga n'iterabwoba yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushakira umuti wubaka imvururu zo mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu mahoro. Ati Minisiteri y'Imari ntizazuyaza mu kuryoza abahohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu batuma imibereho mibi y'abaturage bari mu kangaratete irushaho kudogera. Imvururu mu burasirazuba bwa Kongo zakajije umurego mu kwezi kwa 11 muri 2021 ubwo umutwe wa Mama 23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafataga ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zihaguruka ndetse n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta harimo nka FDLR yafatiwe ibihano nayo igahaguruka. Abafatiwe ibihano bari mu mutwe wa FDLR ni Apollinaire Hakizimana umunyarwanda hakaba umukuru wa FDLR ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Brigadier General Sébastien Uwimbabazi umunyarwanda ni umukuru wa FDLR ushinzwe iperereza. Ruvuga y'imikore Protogène ni umunyarwanda akaba yobora umutwe ushingiye kuri FDLR witwa Makabe wahoze witwa CRAP, umutwe wa gikomando ushinzwe gucengeza no gucukumbura mu bwatsi bw'umwanzi. Bimwe mu byashinjwa n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi harimo kuba ategura akayobora ndetse agashyira mu bikorwa imigambi hohotera birengeje kamere uburenganzira bwa muntu muri Kongo no kuba ari nyirabayazana mu guteza intambara y'urudaca, imidugararo n'umutekano muke muri icyo gihugu. Mu mutwe wa Mama 23 urwana n'abasirikare ba leta ba Kongo n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta. Uwafatiwe ibihano ni uwitwa Bernard Byamungu, uyu ni umunyekongo wungirije umuyobozi wa Mama 23 ushinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo uwafatiwe ibihano ni Colonel Salomon Tokoronga, ni umunyekongo ayobora umutwe w'ingabo za Kongo wa rejima 3411. Mu kwezi kwa gatanu muri 2022 Tokoronga yayoboye inama, maze muri iyo nama amatsinda menshi ya gisirikare yemeza gushyira hamwe mu kurwanya Mama 23. Umutwe w'ingabo za rejima ya Tokoronga wahaye amasasu abarwanyi ba FDLR mu mirwano na Mama 23. Naho ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda RPA uwafatiwe ibihano ni Brigadier General Andrew Nyamvumba umunyarwanda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri divizio ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda RDF. Mu ntangiriro za 2022 iyo divizio ya gatatu yinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo maze ifatanije na Mama 23 bagaba ibitero ku birindiro n'inkambi bya FARDC bikomeretsamo abasirikare benshi.
Urakoze Jeni. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha impande zitandukanye zivugwa ariko benshi ntibitavye telefone zabo zigendanwa, ariko twashoboye kuvugisha umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma avuga ko ivyo bihano bitazobabuza gukomeza urugamba batanguye. Yari kuri mikro yo mumenyesha makuru Jimmy Shukrana bakomera.
ibyo ntako
riko birimo habe na gato kuko murabizi hari ibihugu byinshi bikomeye bitaramenya neza icyo M23 isobanura ku bakongomani benshi bazengerejwe na politiki ishaje kuba Amerika yafatiye ibihano generali bya Mungu Gerari tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera ibyo rero ntabwo byadukoma mu nkokora habe na gato kuko tuzakomeza urugamba twatangiye kandi nta uzaduhagarika mbese ntabwo kubibona rwose mu bafatwa ibihano na Amerika harimo abagize umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ariko kugeza ubu ntacyo FDLR irabivugaho ubwo twashakaga kumenya icyo FDLR ivuga kuri ibi bihano ntabwo byadukundiye
kubitire murundi aho amashirahamwe yiginga akorera mu cyo gihugu na mpuzamakungu asaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi inkuru dushikirizwa na Pierre Claver Niyongabo
Amashirahamwe yigenga arimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera iburaya muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi ayo mashyirahamwe avunira kagohe ONU ko hamwe intumwa idasanzwe rapporteur special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ibyahuha byohuhuka kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera ayandi mashyirahamwe yashize umukono kuri urwo rwandiko ni nka CAT Burundi Amnesty International abayagize bemeza ko nabo nyene bafise amaraporo menshi yerekana iho nyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye ugira icavuze wese kitagenda neza ukunyuruza abantu kubafungira ubusa ihotegwa rikoregwa abatavuga rimwe na leta nk'abo mu mugambo SNL abamenyesha makuru hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu canke abashingwa manza Ligiteka ni rimwe muri ayo mashirahamwe ivyegeranyo vyayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira kuri mikoro yijwe rya Amerika ashare niko yagize atwara iryo shirahamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira kucegeranyo c'abantu barenga igihumbi n'amajana 8 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca president Evariste Ndayishimiye
aho rigiteka yashoye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,285 amabi abandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONU yo kongukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo
ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONU umunya Burkina Faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONU kajeje kugateka kazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye bamwe baracaburagizwa mu bikorwa vyabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemeregwa hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba kuva genwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi na makungu Albert Shingiro yairuka kubwira abasarukira ibihugu byabo mu Burundi kwiyo ntumwa atakaze azo kwigera habwa ku butaka bw'ico gihugu
Vous savez le contexte dans lequel
Kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanirizo cahandi atari kuri uwo muhinga
a d'autres niveaux
Ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashyamba yigenga akorera mu gihugu nka Foricone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
bitwaye ha gusaba ko nujya mu rapport special ko adakenewe yuko amashami yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigi itandukanye ama radio igihugu kirimo ibigo bihamye gatakazi na muntu asend dash muzi ku fitina stati biraboneka kujya mu buntu atakinini yoza gufasha mu Burundi
yamarutwara mu gwe w'igihugu wigenga uje rugateka kazi na muntu CNIDH ayiruka kwemeza i Geneve mu Suisse mu nama ya ONU ko akiraga haze muri ico gisata ugo rwandiko rwagarutse kandi kukudahana ibyaha byakozwe n'abakekwa kuba arugwaruka gwimbonera kure zegamye umugambwe uri ku butegetsi amashiramwe yafuswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi abo bahinga basigura ko umwizero mukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe abo baharanya gateka kazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa by'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere arengiyo mebunyoni ryonyene ridahagije ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku vyaha vyerekeye ubwicanyi n'ihotegwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015 ikiringo kigira kabiri c'intumwa idasanzwe ya ONU rapport special kizorangira mu mezi abiri ari mbere maze ONU ifata ingingo yo kucongereza canke kugihagarika umwe mu bagize amashami yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bije mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko ico kiringo co kongerezwa yamara yongera ko kwaravye ingene amakungu ashaka gusubira ku ngu bucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora Pierre Clavier niyo nkuru kubwijwe rya America
njera ariko abanyabugondere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko ni bo bagenda bimyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shefe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko muri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi yapa pa 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 shefe twigende
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence Agrola
bibutse kwiganiro Combo Taxi mu shaka kucumbiriza iminsi yose kwa gatandatu no kwa mungu kuva isaha 12 zo kumuhinga bon iminota 20 tu garutse gaha muri leta zo muza Amerika ejo kumunsi wa kane wahoze ari president Donald Trump yarasohotse mu gasho ko muri commune Fulton County aho ni mu gisagara cha Atlanta muri leta ya Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'iminota 20 ahashitse agatabwa mu mvuto mu kanya gatoyi kugira ngo urubanza rwiwe kuvyaha akurikiranwa rwandikwe n'inkuru dushikirizwa na Temistock Mutijima
Bwana Trump yageze kuri gereza nyuma gato y'isamoya n'igice z'umugoroba wo kwa kane muri Amerika n'ukuvuga isasaba n'igice z'ijoro ryo wa kane rishyiriwe wa gatanu ku masaha yo mu Rwanda aha yahise afatwa ifoto igomba gushyirwa kuri dosiye y'ibiregwa akurikiranweho bibaye ku nshuro ya kane mu gihe cy'amezi atanu Bwana Trump aca agahigo ko gutabwa muri yombi agakorerwa dosiye ibitarigeze bibaho mbere ku wahoze ari perezida wa Amerika Bwana Trump yaje kurekurwa akazabura nari hanze nyuma yo kwishyura ingwate ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika n'ukuvuga asaga miliyoni 240 mu mafaranga y'u Rwanda Iyo ni ingwate bamwunganira mu mategeko bari bumvikanyeho na Madam Fanny Willis umushinjacyaha w'akarere ka Fulton County mu ntangiriro z'iki cyumweru mbere yo kwinjira mu ndege ku kibuga cy'i Atlanta Donald Trump yavugishije abanyamakuru akanya gatoya kuri uku gutabwa muri yombi kwe uyu wahoze ari perezida wa Amerika yagize ati ibimaze kubera aha ni ikinamico y'ubutabera nta kibi twakoze nta kibi nakoze kandi buri wese byarabizi Bwana Trump yongeyeho ko ibyo barimo gukora ari ukwivanga mu matora ati nta kibi twigeze dukora kandi dufite uburenganzira bwose bwo kutemera amatora dutekereza ko yabaye mu buriganya icyakora uyu wahoze ari perezida wa Amerika yanze gusubiza ibibazo by'abanyamakuru nta mu perezida wundi wa leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa wahoze ari we wari wakarezwe ibirego nshinja byaha ariko Trump we ubararegwa ibirego 91 mu nyandiko z'ibirego nye yashyiriweho izo zishingiye ku bikorwa cyekwa ko yakoze haba mbere y'uko aba perezida mu gihe yari perezida ndetse na nyuma y'uko manda yirangiye mu ntangiriro za 2021 by'umwihariko muri leta ya Georgia akurikiranwa ibirego 13 aho umushinjacyaha Willis yasabye tariki 26 y'ukwezi kwa 10 umunsi wo gutangira kumuburanisha hamwe n'abandi bantu 18 bareganwa. Icyakora Trump nabo bareganwa bashobora kwanga ku rubanza rutangira mu mezi abiri ari imbere. Mu gihe byagenda uko Bwana Scott McAfee umucamanza mukuru w'akarere ka Fulton County ni uzagena itariki rwatangirira. Nubwo akurikiranweho ibyaha byinshi, Trump ni uyoboye mu bahatanira guhagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora ya 2024 aho azaba hatana na Perezida Joe Biden, byitezwe ko azagenwa n'ishyaka ry'abademokrate kurihagararira. Hatitawe kugira urubanza rw'Atlanta rushobora gutangirira, Trump asanzwe afite ibyumweru agomba kuzamara yitaba ubutabera mu mezi atandatu abanza ya 2024 ngo yiregure ku byaha nshinja byaha aregwa. Icyakora nyuma yo kubona ko mu bo bahatanira itike yo guhagararira ishyaka kwikusanya bitekereza ari uyoboye n'amanota arenga 40% yanzuye kutitabira ikiganiro mpaka cya mbere cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru.
Kamu nabandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika unahoni wa mwanya kuwashikiriza ama kuri nkino na sport bitekanijwe mu mpera zindwi. Reka dutega amatwi Jean-Claude Munyandida.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza ikinwa imikino y'umunsi wa kabiri. Kuri wa gatanu habaye umukino umwe watangiye saa 12 kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Uyu mukino urimo guhuza Gasogi United na Muhazi United. Ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ine. Musanze FC izakina na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane Musanze. Kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo, ikipe ya Kiyovu Sport izahura na AS Kigali. Sunrise na Etoile de l'Est izahura kuri stade Golgota i Nyagatare, naho Mukura Victory Sport ikazahura na Marine FC kuri stade Huye i Butare. Ejo wandi ku cyumweru hateganyijwe imikino ibiri. Gorilla FC izahura na Lyon Sport kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo, Amagaju FC ikazakina na Etincelles FC kuri stade Huye i Butare. Umukino uzaba usigaye umunsi wa kabiri uzaba kwa mbere w'icyumweru gitaha. Uwo mukino uzahuza APR FC na Police FC kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Tugeruke muri basketball, kuri wa gatanu haraba imikino ya kabiri ya kamarampaka ku ntera kimwe cya kabiri kirangiza mu rugamba rwo guhatana igikombe cya shampiyona cy'umwaka. Guhera mu kanya saa tatu, ikipe ya Espoir Basketball Club irakina na Reg Basketball Club mu mikino y'ishuri rya Lise ya Kigali mu Rugunga. Mu wundi mukino, ikipe ya Patriot Basketball Club irongera gushakirana na APR Basketball Club muri BK Arena i Remera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tukari mbere turasuzera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru twabashikirije. Twabwiye ko Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere akagira icyo avuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakorokeye mu Rusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Yevgeny Prigozina atwara umurwi w'abarwanyi bacangiro b'Abarusiya yari muri iyo ndege yahitanye ubuzima bw'abandi bantu 10. Tuwapike kani kwa muri Zimbabwe abanyagihugu bari barindiriye n'igishika cinshi ivyavuye mu matora. Twonge turabwiye kwishira hamwe rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Uswisse na Afrika. Twonge kandi turabwira ko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yafashe ingingo iziririza mu gihugu ciwe impuzu zibishwe zambawe, yavuze ko zibangamira iterambere ya mahinguriro y'impuzu, kandi ko izo mpuzu zambawe n'abantu bo mu burengero bw'isi bitavye umuremyi. Twonge kandi turavuga ko ishirahamwe ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu gukomeza intambara mu seruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Njoti mwese rero mwaduteze amatwi, aha niho ibiganiro vyacu vyo kuri isaha bigarukiye. Turashimiye abadufashije kugira ngo bibashikire. Turashimiye cyane cyane ingenieur yadufashe gushira hamwe, yadufashe mu buhinga bw'ivyuma. Tukadushimiye kandi na Nadia Taha yadufashe kugiranya iki kiganiro. Turabashimiye mwese, tubifuriza kandi ijoro ryiza aho muri hose, mugire amahoro.